twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijuga Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijuga Amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe ubutungane bw'u Burundi bwemeje ko Dieudonné Murengerantwari aheruka gukomborwa mu mabanga y'umukuru w'ibanki nkuru y'ico gihugu Berbe mu mfunyapfunyo ari mu minwe y'inzego ziperereza kwako ivyaha vyo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu no gukoresha amafaranga y'inkomoko mbi
abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya Berbe na amafaranga y'igihugu n'abandi imbere y'uyu n'abategetsi bari bahejwe inte ntaruhara ifisemo ube gitubwaye barimo runi bwinshi
uyu ni Faustin Ndikumana umuhinga mu vyerekeye ubutunzi atwarishira hamwe parsem aha Faustin Ndikumana asaba muri make ko abatwaye Berbe bose bokorwa ko amatohoza kuyavugwa ku Rwanda ishira hamwe muza makungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch gagiriza leta ico gihugu guhonyanga gateka kazi na muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu Rwanda leta ico gihugu irabihakana muyageze hujya nino kwisi akanama ka ONU kajejwa gateka kazi na muntu kirukanye uRusiya mu murwi w'ibihugu bikagize turabigaruka ko tunabafitiye nayagezeho mu intambara ya Israel no murwi wa Hamas mu ntara ya Gaza musangwe ikaze Nongere ndabahiga keye ni kaze makuru yo muri kino gitondo nshuti bakunze bijuje Amerika na makuru duhera mu intambara ya Israel na Hamas umurwi ho muri Palestina ibandanya president leta z'umwe za Amerika Joe Biden yiyamiriza avu inyuma ico yita ububisha bwa Hamas Fidel Niyongabo atubwira ibindi
Biden chegera chiwe Kamala Harris baravuganye ku telefone mu masaha ya kare yo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baraganiye ku kugena ibintu vyifashe muri Israel President Biden yaratangaje ingingo we n'ibindi bihugu bicuditse na Amerika byafashe mu ntumbero yo gufasha Israel inyuma y'ibitero by'umugwi Hamas barerekanye umubabaro wabo ntangere ku makuru avuga ku bunyamaswa abagwanyi ba Hamas bakoze ku basivili ataco bazira President Biden yatangaje ko ababajwe cyane n'ibiriko biraba muri Israel ko yamara ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gushigikira ico gihugu bivuye inyuma ataragaseseshwa rumuri President Biden ati
For this moment we must be crystal clear we stand with Israel
Ntiyagire amazinda haba na gatoyi leta zunze ubumwe za Amerika irashigikiye yivuye inyuma Israel tuzokora ibishoboka byose kugira abayahudi hamwe na leta ya Israel igendera kuri demokrasi bashobore kwivuna umwansi uno munsi nejo haza nkuko twamye tubigenza President Biden mu majambo yashikirije kuva umugwi Hamas utangura ibitero vyawo kuri Israel yagumye ashimikira ku bunyamaswa bw'uwo murwi mu bitero wakoze vyo kubutaka mu mazi no mu kirere Ibyo bitero byahitanye abanyagihugu ba Israel amajana n'amajana abandi barengaho barakomereka umuhanuzi wa President Biden ku bibazo by'umutekano Jake Sullivan nawe yarayatangaje ko atawuza abanyamerika 200 cyangwa barenga bari muri Israel boba baherereye
Fidel Niyongabo urakoze tuve ku rupapuro rw'ivya Israel na Hamas tubandaniriza mu vya Ukraine n'u Rusiya akanama ka ONU kajejwa gateka kazi na muntu kanse kugarukana Urusiya mu rugwi w'ibihugu bikagize byafashwe nk'ikimenyetso cyo kwiyamiriza intambara ico gihugu kibandanya muri Ukraine Fidel turacari kumwe
Uburusiya ntibwashoboye gusubira kuronka ikibanza cabwo mu kanama ka ONU kajejwa gateka ka muntu inyuma yuko ibihugu bitari bike biri mu nama rusangi bitoye kuri uyu wa kabiri kutemera ico gihugu muri ako kanama nikimenyetso kutwigoro tw'amakungu two kubandanya gushigikira ingingo yo gucira ivo mu Burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri Ukraine tugifise ingaruka zigaragara Uburusiya mu matora yo kuri uyu wa kabiri ntibwashoboye kuronka ikibanza na kimwe mu bibanza bibiri byo mu kanama ka ONU kajejwa gateka ka muntu bigenewe ibihugu byo mu karere k'Uburaya bwo mu buseruko Albania na Bulgaria nivyo vyatahiye ivyo bibanza ivyo bihugu vyombi birashigikiye Ukraine yamara Uburusiya bwashoboye kuronka amajwi 83 munsi gato y'igice cy'amajwi y'ibihugu bigize inama rusangi byerekana ko icyizere cy'u Burusiya kw'amakungu azogeraho yibagira ingwano muri Ukraine kifise ishingiro amatora yo kuri uyu wa kabiri ni igipimo ku gikorwa kiyobowe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyo gucira ivo mu Burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri Ukraine kuva Burusiya butangwa ibitero muri Ukraine mu mwaka urangiye Hafi ibihugu ijana na mirongo itanu vyarashigikiye ingingo za ONU zisaba ko buva muri Ukraine atavyo bubanje gusaba. Ibihugu bitari bike vyarafatiye ibihano vyo gutunza Uburusiya. Yamara hari ibindi bitari bike vyabandanije kutagira uruhande bihengamiyeko.
Ijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku mugabane wa Afrika. President wa Liberia George Weah yiteguriye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiringo cwe cha kabiri n'umwe mu bakandida bahiganywe nawe mu matora yo muri 2017 Oriane Itangishaka.
Prezida Weah arika higanwa kandi n'abandi banyepolitike 19 bayobowe na Joseph Boakai yari yahanganye nawe bikomeye muri 2017. Icyo gihe Boakai yari icegera cy'umukuru w'igihugu Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere muri Afrika icyo gihe yari yatowe mu nzira ya demokarasi. Weah afise imyaka 57 yahoze ari umukinyi mpuzamakungu kirangiranwa w'umupira w'amaguru. Ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe baraye bagiye gutora. Batoye ku ishuri shingiro ryo mu gisagara cha Painesville. Yagize ati abanye Liberia bakoresheje uburenganzira bwabo muri demokarasi. Na matora yabo kandi nibo bagiye guhitamwo uzobabera umukuru w'igihugu. Muri aya matora Boakai yiyamamaje yemerera abanyagihugu ko azobashikana ku bintu intwaro ya Weah itashoboye kubashikana ko. Weah yagirizwa kuba atashitse kuvyo yiyemeje gukora mu bihe byo kwiyamamaza kwiwe mu matora aheruka. Ni mu gihe yari yemereye abanyagihugu ko azotuza ibiturire akanashumbusha bahuye n'ivyago vy'intambara zo muri kahise zahitanye abantu bashika ku 250,000. Izo ntambara zabaye hagati y'umwaka w'1989 n'2003. Mu matora muri 2017 Weah yari yaronse ibice 61 n'ibice 5%, Boakai aronka ibice 38 n'ibice 5%.
Ijuri Amerika tugaruke muri Amerika hari biro vya president wiki gihugu White House vyatangaje ko president Joe Biden yabajijwe ibibazo no mu rugwi uri kurakora amatohoza ku mpapuro zirimwo amabanga y'igihugu zatowe kumuhana iwe uri muri leta Delaware. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe ari senateur n'igihe ari cegera cha president. Izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe. Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko. Yavuze ko atakintu kinini kihari kuvyerekeye izo nzandiko. Ian Sands, umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura president ku bibazo bijanye n'amategeko, yatangaje ko president Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato. Abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere. Kuba abajejwe itohoza babajije President Biden ibibazo kubijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu byerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira. Abajejwe itohoza bo mu biro by'umushikiriza manza adasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ivyabona batari bake kuvyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu. Mwitangaza umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura President Biden ku bibazo byerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya President byakoranye neza n'abajejwe itohoza.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru ijya nino kwisi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ariyo X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi hari ibiro vy'umushikiriza manza mukuru vyemeje ko uwahoze ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu mpfunyapfunyo yahagaritswe mu mpera zindwi iheze yongera arapfungwa. Dieudonné Murengerantwari akekwa ko ivyaha vyo kunyuruza no kubangamira ubutunzi bw'igihugu hamwe no gukoresha amafaranga y'inkomoko atawuzi yavuye Eloge wirika neza arabandanya ino nkuru.
Itangazo ry'umushinjacyaha manza kizigenza wa Repubulika y'u Amerika ryaronse ku mugoroba wa kuri uyu wa kabiri rivuga ko Dieudonné Murengerantwari yahagarikiwe rimwe n'undi muntu. Numugwiza tunga azwi ku izina rya Sylvester Niyonsaba ijwi rya Amerika ryamenye ko ari umugwiza tunga akorera mu gisata cy'ubutare akaba anafise imitahe muri Global Port Services ishyirahamwe rivise isoko ryo gukoresha ikivuko cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Umuvugizi wa sentare na inyuzwa n'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza Anyase Bangiricenge yemeye yemereye itangazamakuru ko itangazo ari ry'ukuri nawe yaritanze mu rubuga rw'umuhora wa WhatsApp avugize ibinzego za leta bahuriramo namwe mu amenyesha makuru b'abarundi abiri rya Amerika birukanywemo iryo tangazo ryatewe ku mukono na Leonard Manirakiza mushikiza manza akizigenza wa Republika rivuga riti bakurikiranwe ku vyaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ukuryo ibiturire ukunyuruza amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga afisi inkomoko mbi blanchiment d'argent mu France iryo tangazo ryemeza kwa abagabo babiri bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku mutahe wasohowe n'umushikiza manza akizigenza uwo mutahe wasaba nuko akorwa isakwa ariko nta byafashwe ridondagura uko bingana n'ivyo ari byo ihagarikwa giwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Ndayishimiye ubwiwe yari hagarariye yamusanze muhiriwe yambaye bisanzwe baca bamujana kubira ubutarariye nta n'umwanya wo kwihindura yaronse kubera yari yambaye ikabutura niko amasoko yacu mu gipolisi atashimye ko afatwa amajwi n'uko mwidondoro wayo umenyekana yabwijwe rya Amerika ayo masoko yongera ko ati ubafungiwe mu igenderezi Bujumbura itangazo ry'umushikiza manza kizigenza rigabisha abategetsi bose n'abarundi muri busangi rivuga ko bica amatwi bakanka kumvira amabwiriza eta ababuza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu rigirality ibyo bakora amenye ko bitere bitebuke bazobibazwa bakanabihanirwa kugeza ubu ntibizwi igihe wahoze yarongoye banki nkuru y'u Burundi BRB azorengukirizwa mu butungane mu bisanzwe nta mufungwa amari minsi irenga 14 mu gashoho k'igipolisi canke k'intwaro ariko ufungiwe mu igendereza ico gisata gihabwa ububasha bwo kumubika igihe cyose cifuza kugera kibonye ko amatohoza yose kirondera cyayabonye ihagarikwa n'ifungwa rya Dieudonné Murengerantwari riri inyuma y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'ICFMI wari urongowe na Mame Astudios ajejwe u Burundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo basohoye uvuga ko babonanye n'abategetsi b'abarundi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icenda maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimo umushikiranganji wa mbere Gervain de la Kobucha ikiganiro cyo mu rwego rwa Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze hatemba naho habaye utwigoro two kubunagura akarero hagati mu kwezi kw'icenda Burundi bwari bufise amahera mu kigega ntegabizoza y'agaciro abushoboza kurangura hanze y'imipaka y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa mbega none ifatwa ryiwe ryo barigiye guhindura ibintu ho bakenewe gukorwa iki kugira ibintu bisubire mu buryo ijwi rya Amerika ryabajije umuhinga mu vyerekeye ubutunzi Faustin Kumana
ibyo n'ibintu bihambaye cyane abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya BRB n'amafaranga y'igihugu iri kena ry'amadovize ryagirira jamwe ibihugu by'amanyanga kandi cyane igihe banki nkuru y'igihugu bavuze ngo igiye gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu byace bituma abantu benshi bo muri politiki batabasha kwivanga mu by'ingene BRB ingene ikora amadovize bagashaka kuyiha icyo gituma rero hari akwiye kuba itohoza ryerekana ingene iby'amadovize yageze nabi ingene ibaye inkuru yakoze nabi muri iki gihe n'abayirongoye n'abari imbere y'uyu muntu n'abategetsi bari bahaye turinde nta ruhara bayifisemo ube gito bwayi bayemwe runi bwinshi ikindi nuko muri iki gihe iyo banye inkuru y'igihugu yova mu biro by'umukuru w'igihugu ikabibanye nk'izindi ku isi ngene bimeze
umushinzi amanza kizigenza yatangaje ku burenganzira bw'abafunzwe bwubahirijwe muri kino gihe cy'amatohoza aho muri z'imiryango yabo ibyaharikiye kwako bisa n'ibyo arenga yome bunyoni yahoze mushikanganje wa mbere ya agirizwa kumusi w'Imana yara yafashwe murengera ntwari yaciye asubirizwa nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena wamusubirije ijwi rya Amerika ryabonye rivyerekana eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Hiju kia Amerika lika tuandanirize mu Rwanda hishame muza makunguri hara nilagateka kazi na munu kuisi Human Rights Watch ya giriza leta hito gihugu kuhonyanga gateka kazi na munu nukubanga mirabatavu garunge na yo batawa mugihugu mutregiranyo chaso huwe ejo kwa kabiri Human Rights Watch yise dusange dukorane change urapfa igyo shamwe rivuga ko abagira ico banebagura kuri leta y'u Rwanda bahigwa ruhongo aho bari hose n'imiryango yabo iri mu Rwanda ikabizira leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Human Rights Watch ari binyoma vyambaye ubusa ibiri muri iyo report bibaze Geoffrey Mutagoma
ni raporo ndende y'amapaji 115 umuryango Human Rights Watch wise twiyungeho cyangwa upfe ikandamiza ndenga mipaka ry'u Rwanda muri raporo uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ugaruka ku mayeri menshi yahurijwe hamwe akora icyo wise urusobe mpuzamahanga rw'ikandamiza ukavuga ko ayo atagamije gusa gucecekesha amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo no gutera ubwoba abagerageza kubunenga Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko uruhurirane rw'ihohoterwa ryo ku mubiri riri mu bwicanyi n'irigiswa kugenzurwa hafi gukoresha n'abamategeko yaba imbere mu gihugu na mpuzamahanga ihohoterwa rikorerwa abavandimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Rwanda no guharabikwa no guhindanyirizwa isura binyuze mu itotezwa rikorewe kuri internet byose bigize umuhate ugaragara wo gushaka gushyira mu kato uwagerageza kunenga ubutegetsi. Tirana Hassan, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Human Rights Watch, yagize ati abanyarwanda ba mu mahanga yewe n'aba mu birometero biherwa mu bihumbi kure y'u Rwanda barifata cyane mu kugira icyo bavuga, bakirinda kujya mu bikorwa bya politiki, kandi babaho batinya kugira aho bajya ko baterwa cyangwa se ngo abo bafitanye isano bari mu Rwanda bakibasirwa. Madamu Tirana Hassan yongeraho ko abafatanyabikorwa b'u Rwanda bakwiriye guhumuka bakabona uyu muhate wagutse w'ubutegetsi bwa Kigali icyo ari cyo, ko ari icyo yise ingaruka zo kudahana kwimitswa n'ishyaka riri ku butegetsi FPL mu gihe cy'imyaka 30. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko muri iyo raporo yawo waganiriye n'abantu bagera ku 150 bari hirya no hino ku isi ku cyo wise amayera abategetsi b'u Rwanda n'abakorana nabo bakoresha mu kwibasira abanyarwanda baba mu mahanga. Uyu muryango uravuga ko wamenye ihohoterwa ryakorewe abanyarwanda ba mu bihugu bya Australia, Ububiligi, Canada, Ubufaransa, Kenya, Mozambique, Afrika y'Epfo, Tanzania, Uganda, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yewe n'iryakorewe bafitanye isano ba mu Rwanda. Muri iyo raporo Human Rights Watch ivuga ko ubuhamya bw'abo bantu bugaragaza imiterere ibitero bihoraho ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa yewe no kubanze gusa kubushyigikira cyangwa se kujya mu mashyirahamwe ya diaspora akorana nabwo hirya no hino ku isi. Uyu muryango uvuga ko amayeri menshi akenshi akorerwa icyarimwe, kandi ko mu gihe hamwe atageze ku ntego andakomeza kwifashishwa kugeza umuntu barimo kwibasira atsinzwe. Kubwo uyu muryango binyuze mu kwanga gusubira mu Rwanda no mu bushobozi bwabo bwo kunenga abategetsi barwo, impunzi n'abasaba ubuhungiro aho bari mu mahanga bagerageza ubudahwema kuvuguruza isura y'igihugu gitekanye abantu badakwiriye guhunga abategetsi bashaka kugaragaza. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bwicanyi burenga 10 ugushimuta cyangwa kubigerageza izimizwa ry'abantu n'ibitero byibasira abanyarwanda ba mu mahanga. Human Rights Watch ikavuga ko Leta y'u Rwanda yashatse kwifashisha imikoranire ya polisi mpuzamahanga irimo gushyira abantu ku ntonde z'abashakishwa na polisi mpuzamahanga Interpol. Leta y'u Rwanda kandi ngo yashatse kwifashisha inzego z'ubutabera n'ubusabe bw'iyoherezwa ry'abakekwaho ibyaha igamije ko abayinenga basubizwa mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch ivuga ko baganiriye nayo bavuze ko inshuro nyinshi aho bagirana amasano ba mu Rwanda bagiye bibasirwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko, bakorerwa iyicarubozo, bagahozwa ku nkeke, ndetse bakanimwe uburenganzira bwabo bwo gukora ingendo hagamijwe kotsa igitutu, guhakana cyangwa gucecekesha abo mu miryango yabo baba mu mahanga. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko kuva Perezida Kagame n'ishyaka rya FPL bafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994 bakoze byinshi mu guteza imbere igihugu no gukurura ishoramari n'abakerarugendo hagamijwe kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Nyamara uyu muryango ukavuga ko ibyo byakozwe bitajyana n'iterambere mu kubahiriza uburenganzira bw'abaturage n'ubwa politiki. Umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika kandi uvuga ko u Rwanda rwagiye ruzamuka ku ruhando mpuzamahanga rukabera imiryango mpuzamahanga yewe rukagira naho ruba igihugu cya mbere gifite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Roni, hakiyongeraho n'ubufatanye rugirana n'ibindi bihugu. Ibyo bigatuma abafatanya bikorwa barwo bakomeza kunanirwa kwemera urwego n'uburemere Human Rights ivuga ko iki gihugu gihonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango kandi uvuga ko kuva mu kwa gatanu mwaka 2021 wikoreye ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda babiri babaga muri icyo gihugu, ndetse ko hari umwe wa buri urengero n'abandi babiri babategetse b'u Rwanda bagerageje gushimuta. Uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziba muri iki gihugu zabwiye ko zishyirwaho iterabwoba n'abategetsi ba ambasade y'u Rwanda. Umwe muri izo mpunzi z'abanyarwanda aganira na Human Rights Watch yagize ati mporana ubwoba, ndikanga iyo mbonye imodoka ihagaze inyuma yanjye, ndikanga iyo hari umuntu uje aho nkorera, mpora niteze kwicwa igihe cyose, nanze gusubira mu Rwanda nicyo bazampora, ntaho guhungira, nta mutekano hano, ariko kandi nta n'ahari umutekano. Madame Hassan avuga ko inkuru z'ibyabaye ku banyarwanda ba mu mahanga zigaragaza urugendo rurerure Leta y'u Rwanda yitegura gukora, ndetse n'ubushobozi ifite yageneye kugaba ibitero ku batavuga rumwe nayo. Ati Leta z'ibihugu hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagomba kuryoza u Rwanda ibikorwa byarwo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Jakora, leta y'u Rwanda ihora yamagandira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga zinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu, yamaganiye kure ibikubiye muri iyi raporo. Abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, Madame Yolande Makoro uvugira leta y'u Rwanda yise iyi raporo ko igamije guhindanya ukuri kw'ibibera mu Rwanda kandi yobya. Yagize ati ubushakashatsi bwose bwakorwa ku buryo butabogamye ku by'u Rwanda rwagezeho mu guteza imbere uburenganzira imibereho myiza n'agaciro k'abanyarwanda kuva mu myaka 29 ishize bwabona iterambere ridasanzwe rizana impinduka. Uyu muvugizi wa leta yongeyeho ko u Rwanda rutacibwa intege muri ako kazi n'abantu bagendereye inabi bagamije guteza imbere biri mu mpamvu za politiki.
Ijwi ry'Amerika Washington DC turacabandanya n'amakuru agezeho mu karere. Amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Habajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bavuga ko uburenganzira bw'abarwaye n'abigeze kurwara izo ndwara butubahirizwa na gato. Jimmy Shukrani bakomera atubandanirize ino nkuru.
Muri uyu mwaka wa 2023 insanganyamatsiko yavugaga kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi b'indwara zo mu mutwe. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwayi b'izi ndwara zo mu mutwe ntabwo uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Ibi bivugwa n'ubuyobozi bwa divizi ishinzwe gukurikirana bahuye n'ihungabana n'uburwayi bwo mu mutwe mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Muganga Moise Mbusa ahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku barwaye indwara zo mu mutwe no gutabara bahuye n'ihungabana mu ntara ya Kivu ya Ruguru kizwi nka Tulizo Letu. Uyu munsi hizizwa umunsi mpuzamahanga w'uburwayi bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko kuri uyu mwaka yavugaga kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abarwayi b'izi ndwara abenshi bafata nk'ubumuga, ariko nyamara aba baravurwa bagakira. Mu gihugu cyacu cya Kongo aba bantu ntabwo bahabwa agaciro ugereranyije no mu bindi bihugu bituzengurutse. Iyi nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko impamvu abafitiye ikibazo cyo mu mutwe batitabwaho ari uko leta ya Kongo idaha uburemere iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Iyo umuntu arwaye indwara yo mu mutwe usanga n'umuryango w'umwinubira ndetse na sosiyete yose. Ibi rero bikamutera kwiheba cyane. Ikibazo ni uko leta yacu idashyiraho amategeko agenga bahuye n'iki kibazo. Ibi bigatuma rero ababana n'ubu bumuga bakomeza gusuzugurwa cyane, mbese ntabwo bafite amategeko yihariye abarengera.
Pour protéger cette catégorie de personnes.
Muri raporo yashyirwa hagaragara umunsi umwe gusa mbere y'uko hizizwa umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abanyekongo barenga miliyoni 20 barwaye izo ndwara. Iyi raporo yemeje ko abantu 5 mu barwaye izi ndwara badashobora kugira icyo ari cyo cyose bakora kijyanye no gutekereza cyane. Minisiteri y'Ubuzima ikomeza ivuga ko impamvu iyi mibare ikomeza kwiyongera ari ukubera ko ababana n'ubu burwayi nta bufasha bwimbitse babona, haba ku bahanga mu by'ubuzima n'ibijyanye nabyo. Abafite ikibazo cy'izi ndwara zo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba cyane mu mijyi no mu masantere manini. Kuba aba bantu ntawo kubitaho bagira bibatera kuzerera cyane, bikongera impfu nyinshi cyane ko abenshi mu baturage babafata nk'abajura. Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko uretse kuba abarwaye izi ndwara bahura n'ikibazo cyo gusuzugurwa n'abandi baturage basanzwe, hari izindi ndwara zikomeye aba bantu bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyi raporo ikomeza ivuga ko aba bahura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari abantu baba cyane mu duce twibasiwe n'intambara. Muganga Moise Mbusa arasobanura impamvu. Hano iwacu intambara nyinshi zigenda ziyongera nizo zituma ababana n'ubu burwayi bakomeza kuba benshi. Ko imibare igenda iba myinshi, ibi niko bigenda bigira ingaruka ku buzima bwabo, kuko ibyo biterwa n'ibyo babona n'ibyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo rero bikagira ingaruka cyane nyinshi, kuko n'imyaka yabo yo kuba kuri iyi si iba mike cyane. Nubwo ibi byose biba, twebwe mu bushobozi buke dufite tubaha imiti no kubafasha ku bibazo by'ihungabana bahuye nabyo bigenda bikagera no mu mitekerereze yabo. Mu mujyi wa Goma hari ikigo nderabuzima kimwe gusa cyita ku buzima bw'indwara zo mu mutwe, aricyo Tulizo Letu. Nta bufasha buhagije kibona. Umwe mu bayobozi bacyo yatubwiye ko buri kwezi iki kigo cyakira abantu barenga 1,000. Nta kirenzeho yifuje gutangaza kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, nta gikorwa cyo kuzirikana uyu munsi twamenye cyaba cyarateguwe n'ubuyobozi. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Ijwi ry'Amerika, reka ibiganiro byacu tubibandanirize kuri Amerikana na mwenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2022, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland, ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu, yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu Donald Trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi. Mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Ministro Garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi noneho kuri President Joe Biden. Uyu nawe ni ukuvuga nyine Biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya Vice President mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Umushinjacyaha udasanzwe wihariye abafite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije, afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Akora akazi Minisitiri w'Ubutabera aba ashaka kurinda Minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki. Iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke, akora raporo ya nyuma, noneho manda ye ikabirangiye. Kuki rero Ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu? Igisubizo kiroroshye. Nta burenganzira umukuru w'igihugu cy'uyu gihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine. Byaba inyandiko zirimo disikuru, yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite, amafoto, video za email n'ibindi byinshi. Nibyo bamufashije gutegeka bose nuko. Byose ni umutungo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa Leta, National Archives mu Cyongereza. Biteganijwe n'itegeko ryitwa Presidential Records Act ryo mu 1978, ni ukuvuga itegeko rigenga imishyingurire y'ibyo president uvuye ku butegetsi yakoze. Ijwi ry'Amerika. Ibi byose bigamije kubungabunga amateka. Abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese nuko. Abukura mu itegeko ryitwa Freedom of Information Act, ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora. Ashobora kubibaza guhera ku myaka 5 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka, ariko perezida wa Repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka 12 bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge. National Archives yabwiye Ijwi rya Amerika ko itunze inyandiko miliyari 15 zanditse ku mpapuro, amakarita arenga miliyari 18 y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire, amashusho arenga miliyoni 43, video zirenga 110, filime zirenga 365, n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Usibye icyicaro gikuru kiri hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Archives ifite ububiko no mu zindi nyubako 43 zitandukanye hirya no hino mu gihugu, zirimo n'inzu ndangamurage z'abaperezidant bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Akaba ino ngaduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. Reka nshimire ababigizemwo uruhara kuri micro, mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze, Nadia Taha yavyegeranije, Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, turongera mu biganiro biri imbere.